Inzara yateye mu ntara ya Kirundo kuva mu mpera z'umwaka uheze gushika mu mpeshyi y'uyu mwaka yarasigiye icigwa abajejwe intwaro. Imvura imaze kugwa hakaboneka abashobora kwimbura abajejwe intwaro, bavuga ko baciye bahimiriza abo barongoye kuziganya umwimbu mu bigega rusange. Abanyagihugu baritabiriye ako kamo, byemezwa na Daniel Macumi, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo.
Twahisemo kubahimiriza kugira ngo babike koko uwo mwimbu ntibawusesagure. Buro mu bigega rusange hariyo mu makomini atandukanye hariyo umwimbu utari muke wababa nk'amatoni 200,000. Ayo ndibaza ko hageze gutera abenegihugu batazohungabana gose ngo babure imbuto batera. Ivyo tubigira kugira ngo bategekanye. Ino baranafise bari basanzwe bafise n'akageso ko gusesagura iyo baronse umwimbu ari kubutravye ukuntu bari ko barabigenza, turabona ko akamo bakitavye neza.
Ivyo n'abanyagihugu ubwabo baravyemeza, ariko bavuga ko hari ikibura kugira ngo ivyo basigarana mu mazu bimare kabiri.
Kamo ko kubika mu bigega hata mu mashyirahamwe mwajya bizuvye cy'amahanga hari twarakitavye baragiye turabitsa. Uko mpangari cyo twabikije tutyagiye turonka byo bikenye twagiye tujana utundi dusigara na muhira two kujya ino nizo kibazo kihari kintu nakumbati naki tw'umuntu umuntu yagiye aronka zo tujya muri iki tukaca duhe nzara yo ikacigumaho ngere kwirabura ngere kwa ntakumbati gahari ntakajumbu ntanagatoke ishwe ntanakimwe.
Hari n'abavuga ko batashoboye kubitsa basigura ko basa n'abimburiye mu gifunsi.
Urumva igihe cy'impeshyi cyarageze kugira ngo twatangira twarimye turimye mugabo nta mbuto twabonye yo guteranya kubera nta muntu yari afite amafaranga ngo asume imbuto, mbega naho yari iri wasanga umengo ni kure nahago gusa n'utuntu tw'udutungo tw'uduhene nari mfite twose ndatujya ndatumara n'agakenya nari mfise nako nshira ko bigiye kwanka rwose nanjye ngomba gusa ngo nomoke. Nuko hanyuma akavura kaca karagwa nsha ndindira ko ndarindira ko ndarindira kugeza igihe akavura kagwiriye.
Kuri abo umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko biteguriye kuzobafasha.
Nivyo hariho abenegihugu muri bijya bihe nyene batashoboye kuronka akabuto n'abakaronse baciye batera karonka gake batera hato cane mubure bishobora gushika ko mu mezi yo gutera mu kw'icenda mu kw'icumi bushobora gusanga bafise batavyo bafise bazotera. Abo nabo nyene twarabiyumviriyeho turiko turashiraho ikigega kintega bizoza naco nyene twaba abenegihugu bari ngunganije bariko baraterera kugira ngo turonke imbuto yo mu kwicenda kuri bene abo bantu.
Daniel Macumi, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo, avuga ko bahimiriza cyane abanyagihugu gufashanya mu kibano. Uwo mutware avuga ko gufashanya mu kibano bizotuma ata muntu agita ugwiwe kubera inzara. Hagataho umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko babandanya gutanga imbuto ku banyagihugu nk'umuceri wo kurima mu myonga. Mu Kirundo, muri aruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.